mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ingaburo yera bwavuzwe n'umuhanuzi William Banyan Branham igenekerezo ry'icumi n'umunani ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itanu n'indwi i Jeffersonville Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwami kandi atankeka turababaye kuba tudafise intebe zo kwakira abantu no kuri abo basubijwe inyuma bari hanze ngejeje kumva haraheza akanya twari gushobora kuba twaronse inzu y'imikino niyo arubani nkumbure yoshobora gukwira nk'abantu ibihumbi bitatu ariko gusa twari umubyuro wari w'umugwi mutoya gusa ngaha ku ishengero kandi twebwe umwanya mutoya gusa wo gusubira muhira kandi turanezerewe cyane kubabona mwese ngaha namba nihenze ndabona mwene data wijerije angaha mwene data sinshobora kuvuga izina ryawe nyine mama w'imako Georgia turanezerewe kuba hamwe nawe ngaha mwene data Paloma mwene data Grishi ngaha imbere turanezerewe kukubona kandi ndazi ko ahantu hanaka muri iyi nyubako hari umuhinga Levi umwe mu baterera b'ibikoraniro imauzi yo aho ku n'umwungere w'ishengero Felix Batiste umugenzi wanje yihariye yari muhira uno munsi kandi yaje kutugendera mu gihe cy'igikorane twebwe nkumbure rimwe muri ayo majoro tumusaba guhagurura ko no kuvuga ikintu kinaka nagerageje ko afata ikibanza canjira ijoro kugira ngo avuge none yabyanse rero turizigiye nkumbure ko nkumbure ejo mu ijoro canke igihe kimwe mwene data apfaye canke umwe muba azoshobora kuvuga ijambo canke abiri ibiraba nkumbura igikorane cyangwa ikintu kinahari icyo ari cyo cyose umwami akira umutima wiwe hari abandi ngaha n'ukwifuje gufata umwanya kubavuga ko bose ariko turanezerewe ku bwanyu ko muba ngaha ndabona umuntu umwe mutari n'umwe mu bagize umugwi w'abakozi b'imana baje nabo twari ko dutemberana umuhinga mu bamwe bavuye muri Arkansas kabandi muri Missouri kandi rero iri joro dushaka gucunga umwanya kuko buri joro tugiye kugerageza kuza turaheza isaha zitatu namba bishoboka iri joro ni joro ry'ingaburo yera rero birajya guteba iri joro gusumba uko bisanzwe ejo nijoro umwami abishatse nshaka kuvuga ubutumwa ku mumerera gahore n'ikimaze igitunganye ejo nijoro kandi rero ni kuwa gatatu mweranda kwa gatanu meranda hanyuma rero kuwa gatandatu mu ijoro no guhambwa ntabwo umwami abishatse kuwihinga mu gitondo igikorane cyo mu mutwenzi isaha icumi na zibiri kandi isaha zine igikorane cyo mu mbatizo hanyuma isaha zine ikigo cy'ishuri cyo kuwihinga cyo kuzuka hanyuma kuwihinga mu ijoro igikorane gisanzwe cyo gukiza indwara tubwira mu gikorwa cy'ivugabutumwa ku bw'ibyo twizi igihe ko muzoza n'abagenzi n'abanyabyaha n'ibindi kandi muze bahamwe na natwe kandi muzodufasha muri iki gikorano ko kubandanya tubwiye kuza ku iki gikorano ahubwo mfise bibiliya nshasha iri joro nahawe na mwene data umwe na danka kandi bisa n'aho ari ikintu kinini n'ubwa mbere ndayivuga ku butumwa birambangamira gatoya rero ndazi yuko twakoranye ku bw'intumbero imwe nayo kugira ngo duteze imbere igikorwa cya kristo no kuronka amahoro mu bugingo bwacu no kutugira abagabo n'abagore beza birushirije abakozi b'umwami beza birushirije kandi namba twazanywe n'ikindi cyiyumviro kimwe yemwe rero ntitujya guhezagirwa n'umwami twazanywe n'imfashanyo twaje turondera imana kandi niyo nzu y'ukosoreraho imana iduha ku mihezagiro ya kandi ikadukosora idukinze ikibi rero imbere y'uko twugura ijambo cyane dusabe mwemuyera kudufasha muze twunamike imitwe yacu data wa twese wo mu ijuru twishikanye imbere y'ubumana bwawe ubunkabumvirize ubutumwa bwiza kandi nk'abavuga ijambo kebe iminwa ivuga n'amatwi yumviriza n'imitima yakira kandi mwemuyera twigabure kiri joro kandi aduha ukuri k'ubuntu bw'imana bw'ibihe bidashira kuri umwe wese muri twebwe kugira ngo itugihege igihe tujya kuva muri iyi nyubako iri joro tujye kuvuga nka bamwe bavuyemo bati mbega imitima yacu ntiyagurugumbira muri twebwe kuko yavugana natwe mu nzira yose kuko tubisabye mu izina rya Yesu amen. Hariya mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo mu gice cya 26 umurongo wa 27:28 kubw'igisomwa nshaka gusoma yabiri gikombe agishimira Imana arakibaha ati nimukinywere ku mwese kuko iki ari amaraso yanjye y'isezerano aviriye benshi ngo baharigwe ibyaha ariko ndababwira yuko uhereye none ntazokongera kunywa kuri izi nzabibu ugashitsa kuri wa munsi nzosangira namwe umutobe wazo mushya mu bwami bwa Data. Kandi ubu tugiye kuvuga kuri ingaburo yera kandi iri ni icoro ry'inkomoko ry'ingaburo ryera kandi ingaburo yera yabaye ubwa mbere hari yepfo muri Egiputa. Ingaburo yera ya mbere ariyo yari umwagazi w'intama wa Pasika wishwe kikaba cyari kigereranyo cya Kristo. Kandi benshi muri twebwe tumenyereye iyo nkuru ya kera ihetsagiye n'ingene bariya bafashe ku ngaburo hariya bagendeye mu bugaragwa imyaka 40 kandi igihe bapfayo nta muntu w'intege nke yari muri bo kandi hariya n'imyambaro yabo nta n'ubwo yononekaye imyaka 40 Imana yarabazigamye. Mbega ibyiza igira ubihezagiye kuri twebwe nambi cyari cyo kigereranyo Kristo nica ukuri n'ingene Imana yatabaye abana. Kandi mu gufata ingaburo yera hari itandukaniro hagati y'ubugingo n'urupfu. Abari imbere munsi y'amaraso yasesetse bafashe ingaburo yera, nta n'umwe yashobora gufata ingaburo yera atari munsi y'amaraso yasesetse. Amaraso y'umwagazi w'intama yabanje guseseka hanyuma ashyirwa ku gishimaryango no ku kizingiti. Igishimaryango ni igiti gitambitse hamwe no kukiringiti. Hanyuma rero umwagazi w'intama warokejwe kandi wariwe ukekojejwe imboga zirura kandi bari bakenyeye inyuma y'aho amaraso asesetse kandi bari baciye munsi y'amaraso yasesetse barakenyeye biteguriye urugendo. None ubu ni ikigereranyo cyiza kiri coro cy'abantu bafata ingaburo yera ntibaba bacifatanije cyangwa ngo biyunge n'ibintu by'isuku. Ubwa mbere bitegerezwa kuza munsi y'amaraso kandi bozwa icyaha cyose ari cyo kutizera, hanyuma bambare ukwitegurira ubutumwa bwiza bambaye ibigwanishwa byose by'Imana biteguriye akami gihe icyo ari cyo cyose.
Having all the whole armor of God ready for this summons at any time.
Kandi cyari ikimenyetso cy'uko marayika w'urupfu atashobora kujya munsi y'ayo maraso. Marayika w'urupfu yategerezwa kuduga akajya hejuru y'amaraso, kandi aho niho umwivuzi w'amazina yahumeke wavuga ati ninabona amaraso nzobarengana. Hari hafi y'igihe cyo gutabarwa, igihe bemera ingaburo yera. Umwagazi w'intama wokejwe n'imboga bariye imbere yo kugenda. Rero mu kigereranyo tugiye kuvuga ko haciye imyaka myinshi iri joro Yesu afashe ibyo tuzi nk'isangira ry'umwami ngaburo yera. Kandi hari ikintu kinaka kuri ibyo, nuko yari agiye kuvugana n'abigishwa biwe kandi nyine imbere y'uko agenda yashaka kubivugana nabo, kandi bari bafise icyumba giteguye. Wari umwanya wo gufatanya, kandi ingaburo yera bisigura ugufatanya. Amashengero menshi yarugaye ingaburo yera, ni kubwo gusinshengero ryabo bwite igihe bagira ingaburo yera yabo. Ariko hano ntituri dini, dufise ingaburo yera ku mugaragaro kuri bose, kuko turizera yuko uwizera wese afise uburenganzira ku meza y'Umwami hamwe no gufatanya ku bintu byiza by'Imana n'uwizera wese hatitaweho nemera urukoba cyangwa icyo ari cyo cyose ibyo bashyizweho kubwo kunywa inyuma kuri wa muhetsagiro. Kristo. Rero iki gihe gihambaye cyari cyegereje ku mwami wacu. Kimwe mu bihe bihambaye by'urugendo rwiwe hano ku isi cyari cyegereje. Igihe cy'amageragezwa, Yesu yategerezwa guca mu bigeragezo, kandi Bibiliya ivuga yuko umwana wese avuka ku Mana ategerezwa kugeragezwa, kumenyerezwa, gukosorwa. Rera abantu benshi ni uguhangana igihe umwanya w'ukugeragezwa ushitse. Ni igihe cy'ukwemeza ikibanza, kandi Bibiliya imvuga iki? Namba tudashobora kwihanganira ibigeragezo, rero turi abana b'ibibyarwa. Twatura yuko Imana ari Data wa twese, hanyuma rero ikaba atari Data wa twese, kuko asanga by'ukuri n'umutima wacu wose twarakiriye umwami Yesu nk'umukiza wacu bwite. Nta kintu na kimwe muri iyi si canke mu bihe bidashira by'umwiza gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Ndatangaye muri iki gihe, kandi niko nama igihe abantu batura yuko ari abakristo, hanyuma igihe ikigeragezo cya mbere kije baca barwa iruhande y'inzira, bica byerekana yuko kwari ugutahura Kristo hakoreshejwe ubwenge. Nicyo gituma benshi uyu munsi badashikama, kuko ni ugutahura k'ubwenge. Kubera ubwenge ushobora kubyizera, ariko birenge cyane ibyo. Kwemera Kristo ni ukwemera umuntu wa Kristo. Benshi muri twebwe bemera ugusenga kwa Gikristo inyigisho za nemera, abandi bemera ubukristo kubyerekeye ibyizerwa by'umubatizo, abandi bizera yuko ari abakristo kubera ibishubisho berekanye nko kuvuza induru canke gutamba muri mwema canke kuvuga mu ndimi canke kugira ingabire nziza zo kwerekana. Ibyo bintu byose ni byiza mu kibanza cyacu, ariko kwemera Kristo ni ukwemera umuntu wa Kristo. Hanyuma rero ibi bindi bintu ubwo nyine bica bita agaciro. Rero asanga Imana itarokoye umwana wayo w'ikinege ibigeragezo biteye ubwoba, rero ntituzokurokora canke jewe mu bigeragezo biteye ubwoba. Kandi Yesu yari hanahanganye n'ibigeragezo bihambaye cyane atigeze kugira. Getsemane yari irambaraye imbere yiwe, aho ico gihe ibigeragezo vya nyuma bikwiye vyategerezwa kuzanana. Igihe imitwaro yose yo ku isi yarambarara ku bitugu vyiwe vyahetsagiwe, nta n'umwe yari ahari mw'ijuru no ku isi yari gushobora kuvyihanganira kiretse we. Kandi mu kumenya yuko ivyaha vyose, ivyaha vyo muri kahise n'ivyaha vyo muri kubu hamwe n'ivyaha vyo muri kazoza, vyakuweho kubera iyi ngingo. Kandi yabaye imwe mu ntsinzi Kristo yigeze kuronka, canke yemeje ko ari we Mesiya ahambaye, nk'igihe yavuga ati ntibibe nk'uko ngomba biruko ugomba. Iyo yabaye intsinzi ihambaye yigeze kugira. Amadayimoni yose ashangashiwe yaramukikuje kugira mugerageze kandi amugeze. Kandi igihe dutunganiye Imana, igihe imitima yacu ihindutse igororotse maze mwemuye agafata ikibanza ciwe mu mitima yacu, n'ikintu cy'ubwiza gihambaye tuba dufise cyo kutugeza. Bibiliya itubwira yuko amarushwa n'ibigeragezo kuri twebwe birusha agaciro ifeza n'izahabu by'iyi si. Lero twotengerejwe gushima. Sinifuza jewe ubwanje kwishyira mu buzima bunaka. Ariko nk'uko biza mu byiyumviro byanje. Ariko nibuka ikigeragezo cya nyuma gihambaye nagize mu buzima bwanje bw'ubukristo. Rero hari hariya ku bitaro kuri Spring Hill igihe umugore wanjye yararambaraye mu bubiko bw'ibiziga ari kiziga hanyuma ubu buzima bwari bwamupfuyemo kugira abane n'Imana hanyuma amarushwa n'ibigeragezo byarabandanije suko gusa umuntu yavuze ati biri uruwera yikumbagaza hasi cyangwa icyo nticari kuba ikigeragezo gihagije kandi ibindi bigeragezo byose bitoya n'ibindi byo kunegurwa n'abantu twakora nibyo ntibyari bigeragezo bihambaye ariko igihe cyanje gihambaye cyo kugeragezwa cyane igihe muganga Adele namusubiriramo ejo hahise ku bitaro igihe twari twicaranye Rero igihe yamanuka mu cyumba rusange ngo tubonane hanyuma yafashe ukuboko maze avuga ati biri umwana wawe ari ku mfiro kandi nta mahirwe afise yo kubaho yamunzwe n'igituntu navuze ntihabe na mba muganga kandi nyina wiwe yararambaraye ari kiziga hanyuma narashoboye kwinjira kandi yavuze ati ngo gusa tujyane hanyuma twagiye mu cyumba cy'ubushakashatsi bw'indwara hanyuma yatoye agacupa kabonerana maze arakazungagiza hanyuma kasana kari mu ducafu yavuze ati uwo n'umugera w'igituntu kandi urimo umwana twawukuye mu ruti rw'umugongo hanyuma bica bigabanya ububabare hanyuma yavuze ati muri uyu twasanze harimo igituntu yavuze ati yawuronse awukuye muri nyina hanyuma yavuze ati igihe igihe uwo mwana yaba hazoba ari kimuga babaye ariko yavuze ati kubw'imbabazi z'Imana uwo mwana agiye gusubira kubana na nyina wiwe navuze nti muganga ndashaka kubona uwo mwana yavuze ati ntiwoshobora kubibona biri kubera biri kuri umuntu wawe yavuze ati wocuca kumwanduza uwo mugera kandi amaze kugerageza kuni intege yarabishoboye amaze kuva mu nyubako narashoboye maze manuka mu nzu yo hasi igihe nashika hari y'ibitaro icyo gihe ntibyari bwasanwe nk'uko biri ubu kandi idirishya ryari ryugajwe n'umusegetera bari bawukuye ku isazi zari byinjiye mu maso matoyi uwo mwana mutoya rero nirukanye izo sazi maze ndaba ko umubiri wiwe mutoya wishushanije utuguru twiwe tunyiganyiga tuva imbere tujya inyuma rero namubwiye ntiyashari mukunzi urazi papa kandi umengo yari ko aragerageza kunzungagiriza ikiganza ciwe gitoya yari afise nk'amezi umunani cyangwa icyenda rero naramurabye kandi yari ko arababara cyane umwana mutoya w'inzirakarengane gushikaho rimwe mu maso yiwe matoya y'ubururu anyurana ububabare bwinshi cyane ese iyo ndabona habwa igihe icyo ari cyo cyose mu gishingo cye rero narapfukamye inzuga izubaye maze mvuga ntewe mana data hariya haryamye umukenyezi wanje umubyeyi w'urya mwana aryamye mu buruhukiro bw'uwujejwe guhamba biri poro yari hariya mu gitanda arwaye none ngo uyu mwana wanjye ari kumvira atankeka ntumutware mwami ndamukunda kandi asa na nyina ushaka kumurera yewe mana ntiwotsiga mu buzima bw'umwana wanjye kandi mu gihe nariko ndaraba hejuru kandi nk'uko mubitsi mwese namye ndo nkukwerekwa wamenga urupapuro rwirabura utanguye kuzingurwa rumanuka kandi nk'aho Imana yari yafashe isengesho ryanje maze ikarinterera mu maso rero navuze nti nakoze ikimana naho nyanze ibyagezwe byawe kugira ngo ndonke icyo kigano namba biruko bimpishurire gusa kandi nzokwihana nzokora icyo ari cyo cyose ariko ntuntware umwana wanjye rero nabonye ariko aragenda ibyo ari byo byose narahagurutse hanyuma rero umurwanizi yaje kuri jewe icyo gihe cyo nyine mu buzima bwanjye bwose icyo nshobora kwita igihe gihambaye cyane Getsemane yanjye mu gihe nashobora kuguma mu gitanda bigoranye umurwanizi yavuze ati raba rero iyo niyo mpemburonsi nyuma yo kugerageza kumukorera ushaka kuvuga ko azofata urya mubyeyi akiri mutoya w'imyaka 22 maze akamuryamika hariya ari ikiziga mu nzu y'abapfuye kandi azofata urya mwana w'agaciro umubiri n'amaraso yawe bwite no kuguterera isengesho ryawe neza mu maso hanyuma rero ushaka kuvuga ko uzomukorera nari nabuze icyo mfata n'icyo ndekategerezwa gufata ingingo rero nashyize ikiganza cyanjye ku mutwe wiwe mutoya navuze uhoraho niwe yagabye kandi uhoraho niwe yagaburuye izina ryiwe rishematizwe numvise ihumure navuze ntishari mukunzi papa nashobora kujya huri ariko papa ashobora kuza umunsi umwe ndakuryamika mu kuboko kwa mama maze ndaguhambe ariko papa azosubira kukubona umunsi umwe umushinga nta esira nkumbure yicaye ngaho ubu sinshobora kubona neza mu bantu benshi uwahora ari umukenguzi amateka ngaha wa indiana nari ndutse mu ibarabara rikuru umushinga na esira nibaza ko ushobora kubyibuka neza nari nashyize ibiganza inyuma y'umugongo nduga mu itongo ry'abapfuye inyuma y'umunsi ure gusandira nahaduga ku mugoroba inuma ishaje yicara mu giti maze ikadiririmbi kandi iririmbira byaragaragara nk'uko mu guhuhuta k'umuyaga muri ayo mapinusi n'ibiti humvikana n'indirimbo izamirana muri by'ivugiti hariho isi hirya y'uruzi twitiye iryoshe ibihe byose dushikira irya nkombe kubwo kwizera gusa dushikira iryo rembo umwe umwe hariya kugira ngo tubane n'abadapfa umunsi umwe bazovutse izo nkengeri z'inzahabu ku bwawe no ku bwanje umushinga nta esira yatwara ikiduga ciwe ca kera yarasimbye ayivamwo maza nkikuza ukuboko kwiwe yavuze ati narakumvise uvuga ubutumwa mu mfuruka y'ibarabara n'ibarabara narakubonye uhagaze mu rusengero narakumvise mu ndirimbo ukuntu ashiriye hejuru kristi ibyo wavuze ko yari yavuze ati ubu yatwaye so mwene wanyu umugore wawe n'umwana wawe yavuze ati none ubu asigura iki kuri wewe navuze ntimushinga nta esira nimba yontungika habatsimiye bari nzoguma ndamukunda kuko umunsi umwe ko cyane mu kinogo cy'amakara y'amabuye ikintu kinaka cyanshikiye mu mutima wanjye ata kindi kintu gishobora kukinkuramo sije nabikoze bwari ubuntu buhoraho bw'imana bwamfashe mu umwanya wo guhitamo gukomeye akandi igihe umwami wacu aheza agiye igetsema n'igihe yaja hariya igihe yari kwangwa i Yerusalemu akandi iyo nama yari igiye gufata ubuzima bwiwe mu gihe amerekero yo bihe bidashira y'ubugingo bwose bwigeze kubaho canke buzobaho ku isi niwe yarayafise ijambo rya numa yo yesu ukuntu ubwanjye bwari buto ugereranije n'ibyo yesu ukuntu ubwawe bwari buto ugereranije n'ibyo birababaje cyane kuba tudashobora kwihanganira bino bintu bitoya ariko muri uwo mwanya uhamba kugeza ahababatswe kandi azi ibintu byose kugeza aho amazi n'amaraso byitandukanya mu mubiri wiwe kandi amama manini yameze nk'icyuya cy'amaraso yatembye avuye mu maraso yiwe yapfuye birushirije igeze mane gusumba uko yapfuye ku musaraba yari yatanguye gusa kubimbamwo, yari yatanguye gusa kubibamwe mbere gusa yuko iyo ntambara ihambaye itangura, kandi yafashe ingaburo yera, yahamagaye abigishwa be kugira bavugane ku bintu bitandukanye. Kandi uko ni kwagirira wewe na njewe gusa imbere yuko ya ntambara ihambaye y'ubuzima itangura, imbere y'intambara yuko ihambaye yiciza n'ikibi itangura kurwana muri twebwe. Imana ituzana igetsemane hanake, ituzana ku ngaburo ye, kandi kavuga byose, kavugana byose natwe. Hari y'ifo enitsaritsona hahora haba abantu batatu bahora bandirimbira, noshatse kuvugana byose na Yesu, noshatse kuvugana Yesu warankunze igihe inzira yanjye yacika ntoya. Igihe hacika umwijima w'umuzitanyaho ntashobora no kubona kure, warankunze igihe hari umwijima w'umuzitanya, kandi iyo ndirimbo ntoya yabandanye ivuga iti noshatse kubivuga byose. Kandi n'ikintu cyiza yuko abagabo n'abagore b'iyi si bahagarara mu rugendo rurerure rw'ubuzima, hanyuma bakavugana byose na Yesu kugira isangire nawe mu gufatanya. Rero intambara iratangura y'ukugezwa no kugeragezwa. Umwana wese aza ku Mana ategerezwa kugezwa. Ubu ingaburo yera si ikosa ntitangwa kubw'intumbero abantu benshi biyumvira, higishwa n'idini rinaka y'ishengero yuko isangira ryitwa isigwa ry'abapfuye yuko rijanye n'agakiza. Isangira ntirijanye n'agakiza, isangira ntiriguha agakiza. Nimba uyifata mu gupfa kwawe canke kikitini, ntakipfana n'agakiza kawe. Ni ukwibuka. Yesu yapfutse mu butumwa bwiza yavuze ati mukora ibi mukunyibuka, nuko byegamiye cyane byerekeye ku gakiza, ariko ni kubwo kwibuka igikorwa cyakozwe muri mwebwe na mwemwe n'icyibutso. Rero hariho benshi bariko barasangira ariko badakijijwe, benshi barariye umwagazi w'intama wa Pasika ariko bahoneye mu bugaragwa. Kandi uyu munsi benshi barakira ingaburo yera, kandi benshi mu bafata ingaburo yera uno munsi ntibazobona Imana. Ariko ntimushobora kuba muri mu gakiza kiwe ngo mureke kumubona, kubera agakiza n'ingabire y'Imana. Kandi ingaburo yera n'icyibutso cy'ikimaze gihambaye gikwiye cyatangiwe ako gakiza, ni ukugira ngo twereke abantu ko twizera urupfu, uguhambwa no kuzuka k'Umwami Yesu Kristo. Yerekana igikorwa cyaheze. Kera agakiza ntikari gakwiye mu gutanga ishikanwa ry'impene, intama, inyana mu isezerano rya kera, kubera amaraso yo mu isezerano rya kera ntiyashobora gukuraho icyaha. Ibyo byashobora gusa gufuka icyaha. Cyerekana igihe mu gihe cyoherahejwe, ejo mu ijoro tuzobishikako, yamara cyari ikigereranyo gusa. Ariko igihe Yesu yaza kandi amaraso yiwe yasesetse ikaruvariyo, kwari ugutandukana gukwiriye n'icyaha. Ibyo byakuyeho icyaha, niyo nsiguro yonyine y'agakiza. Nta kwiyunga n'ishengero, nta makete yo gufatanya, nta by'imigenzo yo kubatizwa, nta by'ingaburo yera cyangwa ibindi by'imigenzo cyangwa ikindi cyanditswe cyaretswe n'Imana nk'icyanditswe cyerekeye agakiza. Byose ni icyibutso cy'igikorwa cyaherahejwe. Umu batizo wo mu mazi ntugukiza. Nubwo abantu ari byo bahora biyumvira rimwe na rimwe. Umu batizo wo mu mazi ni icyibutso cy'urupfu, cy'uguhambwa no kuzuka k'Umwami. Ibyo ntibibakiza. Ingaburo yera iri mu cyibutso cy'ububabare bunini bwiwe bwo gupfa no gucikana kwiwe. N'umubiri wiwe wajanjaga hamwe n'amaraso yiwe yasese. Samaraso yo mu buryo bw'umubiri si umubiri w'inyama, ariko n'icyibutso cy'umubiri wiwe n'amaraso yiwe ahambaye. Kandi dufata ibyo nk'itegeko, kandi Yesu yadutegetse kubikora. Mu gihe agitebaganye dutegerezwa kubikora. Turafise icyitegererezo cyiza hariya mu gitabo cy'Ikete ryandikiwe Abaheburayo, igice cy'indwi. Ndifuza gusoma gusa gace gatoya mu Baheburayo indwi kugira turonke icigwa twisunga. Melekisedeku yo, umwami w'i Salemu, umuherezi w'Imana isumba byose, niwe yasanganiye Aburahamu hamwe yatabaruka avuye kunesha abami kandi aramuhezagira. Kandi niwe Aburahamu yagabanirije ikigira cumi muri byose. Irya mbere asobanurwa umwami agororoka, kandi irya kabiri yitwa umwami w'i Salemu risobanurwa umwami w'amahoro. Mwitegereze, turashobora gusubira inyuma no kwiyumvira. Hano Pawulo avuga ku muntu wo mu isezerano rya kera. Mu gitabo cy'Itangiriro turabona ubuzima bwa Aburahamu kuva ku gice cya cumi na kabiri cy'Itangiriro. Imana yahaye isezerano Aburahamu, kandi kubwa Aburahamu hogaragaye urubuto rugororotse. Kandi Aburahamu, nk'uko byizegwa na benshi ko yari Umuyuda, ntiyari we. Aburahamu yari umunyamahanga, Umukarudaya wo mu gisagara cya Uri, kandi yabaye umukozi w'Imana. Si uko yari atandukanye n'abandi, ariko ni kubw'ugutoranywa kw'Imana. Ntiwacunguye kubera uri umuntu mwiza, wacunguwe kubera Kristo yaguhisemo. Nta muntu n'umwe arondera Imana, Imana niyirondera umuntu. Yesu yavuze ati, nta n'umwe ashobora kuza kuri jyewe, Data yantumye atamukwegereye. Kandi hamwe twohagarikira gatoyi, hanyuma turaba akamaro gahambaye k'icyo kintu kimwe, yuko ari Imana yaguhisemwo mu gihe itashatse ko ubona, ariko yaguhaye akaryo. Irongera iraguhamagara, kandi yagutoranirije kugira ngo ube umukozi wayo. Rero ni iki coza kiruta ivyo? Mu gihe utoba ufise uguhitamo, ntivyoshobokeye umuntu kurondera Imana, kuko ari kubwa kamere umunyabyaha, kandi ntacyo afise muri we cyomutera gushaka kurondera Imana, gukorera Imana. Ntushobora kujya kuraba ingurube no kuyibwira ko yihenda. N'ingurube kubwa kamere. Ntushobora kuyibwira ibyirya ibyo ari byo kuko ari bibi, ntabyo mwokora namba. Kubwa kamere n'ingurube. Ntushobora kuyibwira ko izoba intama, ariko iranezererewe no kuba ingurube. Kandi umunyabyaha anezerwa no kuba umunyabyaha, kubera kamere yiwe niyo umunyabyaha. Rero nguko uko biri, twese twavukiye mu cyaha, twabumbabumbiwe mu kugabikana, twaje mu isi tuvugwa ibinyoma. Muri kamere umwana tubaha atagira Imana, atagira ibyizigiro. Uburake bw'Imana buri kuri twebwe, kandi kubw'ubuntu bw'urukundo rwa Kristo, imana mu buntu bwayo burengeye byose no mu bubasha bwayo kuri byose idodora ku mutima wawe hanyuma ikaguha karyo gahetsagiye ikakuzungurutsa hirya no hino ikagushyira ku nzira ni gute wota iyo nzira mu guhindura ibyifuzo byawe byose ukabiha umugongo hanyuma ugafata iyindi nzira yo uzoba ubaye ikijuju ku bisi ariko uzoheza agirwa mu nyonga nzima hahigwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka kuko aribo bazoharwa niko umwami wacu Yesu Kristo yavuze imana kubw'ubuntu bwayo butangaje imana kubw'ubuntu bwayo butangaje imwitegereze n'iby'imana yakoze abimana yahamagaye ntimwari mufise ubugombe bwo guhamagara ntimwashobora kugira ubugombe bwo guhamagarwa kuko kamere yanyu yari ishushanye cyane bose ni iy'imana ariko imana kubw'ugutora yarabahamagaye hanyuma irabe handuka izica yerekeza urukundo rwanyu kuri kristo no kuri ibyo bintu twavuze mbega twoshobora kwitunga ntandukanya nabyo gute rero imana yerekanye muri aburahamu ibyizokorera bose ese isezerano rihezagiye ryo kuzuka gusa n'ubugingo butazoshira twahawe aburahamu ariko n'urubuto rwiwe mu nyuma yiwe abahamagawe abatoranijwe b'imana kandi turabona yuko aburahamu hariya mu itongo aho yari abaye hari mwene wabo yitwa Loti mu by'ukuri yari umwishwa wiwe ku muhungu wa mwene wabo rero harabaye igihe cyo kugeragezwa hanyuma Loti yarananiwe n'ikigeragezo we ni icyapa gikwiye cyerekana ubizeye wo mu mubiri uyu munsi igihe ibigeragezo byaza yasigaye ku isi kamera aburahamu yamuretse ngo yitorere rero Loti yunamuye amaso yiwe abona imirima ikiyaga kandi cyari gisharijwe n'ibyatsi kandi cyari cyuzuye inzu nziza cyari cyuzuye ukwinezereza cyari cyuzuye ibyaha ariko Loti kubwo kugira kamere y'umubiri akagira urukundo rw'iyi si ya none kurusha ibintu bizoza yatoye ibinezereza byo muri ubu buzima kurusha ubugingo buzoza aburahamu ikigereranyo gishyitse cy'uwizera w'ukuri yogejwe mu maraso y'umwagazi w'intama uwo urukundo rushingiye ku bintu byo hejuru yavuze ati nzofatanya inzira n'umwami naho nosigara na bake ntacyo bizontwara naho byotuma namenyekana icyo byontwara cyose nzofatanya inzira n'abo umwami bake hanyuma yatoye kuguma mu gihugu aho imana yamushyize munsi y'ikigeragezo cy'igihe ndibaza nambirije ndiko ndabwira abantu bigeze igihe kimwe kugendana n'imana hanyuma igihe ikigeragezo kije mugatora gusubira inyuma mu isi no gukora ibintu by'isi cyangwa mugafata inzira ya kera igoye y'agakiza mwaba mwakoze nka Mose igihe yari mu kigeragezo igihe yari yegereye intebe y'inganji muri Egiputa ariko yabonye ko ubutunzi bwa Kristo buhambaye kurusha ubutunzi bwose bwo muri Egiputa yarahebye Egiputa ntiyitayeho ubwinshi bw'inzahabu uko yari rurangiranwa yafatanye imana ku ijambo hanyu araheba ibintu byo muri Egiputa abona ko kwiyegereza Kristo ari iby'igiciro kinini kurusha ubutunzi bwa Egiputa mbega dukora iki y'ibigeragezo bihambaye bije iyo bavuze yuko kubera mwitandukanije n'ibintu byo mu isi yuko muri abashikuzi b'idini mucamugira ubwoba mutegerezwa kuza kandi mutegerezwa guhitamo
and you've got to make the choice
ariko no kwibera munsi y'igitutu cy'inyabushobozi nupfuma hanyuma nka Yakobo nupfuma mfata inzira yanjye hanyuma nka Yakobo nisegura no tuma mbonwa n'isi nk'ikigaba aho kugira ubutunzi bwose n'imihezagire y'isi yogira ngo yotanga kuko igihambaye n'imihezagiro y'Imana aho kuba umutwe kugira ubutunzi bwose n'inzahabu n'utubuyenge tw'iyisi rero nimwitegereze rero igihe ibigeragezo bihambaye byaza Loti yaguye mu cyaha nimwibuke yagiye ava ku musozi aja mu kiyaga yasubiye inyuma nka ikigeragezo gishyitse cy'ubukristo bwo mu mubiri uyu munsi nk'uko yitwa gukora guca mu nzira yoroshe y'amashurwa aho guhagarara mu kuri mu gihe cy'ikigeragezo hanyuma impera y'imperuka yahuye n'ingorane kandi bizoba nawe igihe mwacagura kirya gitanda cy'ukwiyorohereza ntibuke muzogira ingorane ikintu ibicumuro byanyu bizoba kurikirana kandi Imana izoba ibabaza umunsi umwe kandi umunsi umwe umwami abami b'abanyamahanga b'imihingo ya kure baraje hanyuma batwara Loti n'abana biwe umugore w'ibine byo yari afise byose hanyuma baca bara bahungana kandi umunsi umwe mugenzi wanjye goyigoyi nutaguma munsi y'amaraso ubwami bwa satani buzokunesha hanyuma bugutware nutaguma munsi y'amaraso kandi Aburahamu ikigereranyo cy'umugororotsi yari yitwariritse rwose umuhungu wabo werekana ibiriho umukristo w'ukuri ageragezwa maze akagezwa hanyuma akemezwa rero abagore babifisemo uruhara runini umugore wa Loti yari akunda iby'umubiri yakunda iby'umubiri rwose ahagaze uyu munsi mu ishyamba hari nk'igishushanyo nyo cy'umunyu nk'igiterasoni ku bantu babaharengana sari umugore wa karanga yifuza gukora iby'Imana yifuza yuko akora yarubaha umugabo wiwe nk'uko twabivuze kejo mu ijoro kandi yagumanye na Aburahamu ataravye ibi na biriya yagumanye nawe kuko yagumisha isezerano nibyo rero igihe Loti yatwarwa umutima wa Aburahamu wajanye nawe kandi yagerageje ingaya yagereranije ingabo ziwe zigizwe n'abakozi biwe ajya gutabara mwene wabo rero n'ikigereranyo cyiza cyane bafashe inkota zabo hanyuma baca imitwe yabo bami kugera hata n'umwe muri bo yasigaye kandi icyo n'ikigereranyo cy'umuvugabutumwa igihe abonye yuko ica cyafashe ishengero hanyuma kigafata abantu gafata ubutumwa bwa kera buhezagiwe inkota ya mpembe hanyuma akabikata akanakakata kugeza kasi cyaha mu ishengero ryiwe nimba ari umukozi w'Imana w'ukuri akuraho ibitaroranye byose urusaku kuvuga nabi akuraho ibintu byose na kameremere y'ibintu by'isi byinyegeje mu ishengero nimba ari umukozi w'Imana w'ukuri afata ijambo kandi arabikata uruhande rumwe ku rundi kugeza akasa ibintu byose kandi igihe yaronka Loti mwene wabo yasubiye inyuma naba hanyuma basubiza hamwe nitegereze uyu mwami nitegereze uyu mwami ahambaye yamanutse ava i Yerusalemu hanyuma barahura Melekisedeki yari umuntu w'ubwoko ki yitwa umwami w'i Salemu ikintu kizwi n'umunyabwenge wese yuko Salemu yari Yerusalemu hitwa Salemi mbere yuko hitwa Yerusalemu. Uyu mugabo bahuye yari inde yiyumvira yuko yafashe intambuko nziza. Uyu muntu yari inde yahagaze iruhande yiwe nabu yo yari n'umwami w'i Yerusalemu kandi akongera akaba umwami w'amahoro. Umurongo wa gatatu, ntiyagira se, ntiyagira nyina, atankomoko, atatanguriro canke ataherezo ry'ubuzima. Uyu muganwa hambaye yari inde bahuye inyuma y'uko urugamba rurangira. Reka turabe mu itanguriro, mu itanguriro umurongo wa 14, igice cya 14, umurongo wa 18. Kandi Melekisedeki umwami w'i Salemu yazanye umukate n'umuvinyu arabihezagira, hanyuma avuga ati arahezagiwe Imana yo hejuru ubutsigama amajuru n'isi, kandi arahezagiwe Aburahamu ari umukozi wayo. Igihe urugamba rwarangira inyuma y'insinzi, inyuma y'ukwezwa kw'abantu, Melekisedeki yahuye n'Aburahamu mu biyaya, hanyuma azana umukate n'umuvinyu, hanyuma arabimuzima. Rero ninde? Nta wundi yari watari umwe yahura n'Aburahamu nk'inyuma y'umwaka bicaye munsi y'igiti bavugana. Kandi uyu Melekisedeki nyine yavuze ati sinzokongera kunywa kuri izi nzabibu gushitsa nsubiye kunywa hamwe mu bwami bwa Data. Intambara irangiye, igihe insinzi izoboneka rero tuzosubira kunywa mu bwami bwiwe. Igihe intambara izoba yarwanyugiye, inkota yanyuma izokwicika ibi canyuma co mu isi n'ukunesha kw'ishengero rihambayerya. Mana nzima Kristo azohurira nabo mu kirere afise umukate n'umuvinyu ubugira, kandi maze afata ingabo yera, kandi kubw'ibihe bidashira mu nyonga. Hatata yo mugenzi ngenzi urushe nicoro, garuka mu nzu ya Data, sohoka i Sodomu twujujwe n'amaraso, kandi iri joro ry'ubwiza ry'icibutso. Igihe Melekisedeki ahambaye wacu atari afise itanguriro ry'iminsi n'iherezo ry'ubuzima, ariko n'umwami kandi umuganwa, ibihe bidashira n'ibihe bidashira. Mugeri iri joro ariko arengenga ubudakijijwe. Rero namba udafise Kristo iri joro, kandi igihe intambira irangiye, namba ushaka guhura nawe mu mahoro no gufata ingaburo hamwe nawe, kandi wasezeranye kumukunda, kandi witandukanije n'ibintu by'isi, afata ubutumwa bwiza buhanda n'inzira ya kerihana, kandi unywe igikombe cy'umururazi cy'uguhamwa ku isi, kandi unywe umuturura w'uguhamwa ku isi. Tubwirwa na Bibiliya ko tuzonywa umunsi umwe imivinyu iryoshye yo mu ijuru, igihe tuzohura nawe mu mahoro hariya hagati y'ijuru n'isi, igihe azoza gutanga ingaburo yera. Imitima yacu yiyumvire kuri nzosubira kusangira namwe mu bwami bwa Data. Namba yotegerejwe kuja imbere yuko haba iyindi Pasika, namba wopfa imbere yuko haba iyindi Pasika, nibyo bucici ico gikorwa gihambaye. Kuko mvuga kubw'ijambo ry'umwami yuko hariya basinziriye muri Kristo bazobanza kuza, natwe abakiriho kandi dusigaye tuzozamurwa hamwe nabo twese hamwe mu kirere gusanganira Umwami. Kandi Melekisedeki ahambaye wo mwiji umwami atari uwa Yerusalemu isanzwe, ariko umwami wa Yerusalemu yo mu ijuru, Yerusalemu nsha, azohura natwe kandi tuzosubira kuzimanwa vino n'umutsima. Tonight we are going to take it as
everyone just how is it that
bigenda
kayombekere. The Bible said let, we should let those things
ibyo bintu ngo bigenda kayombekere.
It's so easy to forget it.
We do not come to church.
In commemoration of his
kwiwe,
going away. Tonight, if you're not a Christian, have never accepted Christ in your life as Savior, are you convinced that the Bible preaches of the Word, and if the Holy Spirit standing here to say you're guilty, now turn and stop your way. Would you declare that I'm now soliciting the
presence of
God? Would you raise your hand?
God bless you. Just the cross.
There will be no blessing for her.
God bless you, lady.
Against all scientific things.
You could turn to Kanyanicha, a candy cooney, Kuno Quegera, Icaruvari, Yopiza, Igi, Ejo, Isaijin, Mukwibu, Kaduhimbazo Musa, Yesu, Yapuye, Kukakakizaka, Ujim, Vire, Kochane, Nam, Hemuera, Yaraja, Kudo, Kukimawa, now, Uwa, Vemene,
and the Holy Spirit has come and knocked at your heart.
Emu yera achare aje kutodora kumutima wawe na ubu watemeye. Wewe gusa ikintu kinaka mu mutima wawe kivuga tuzi kiganza cyawe. Ibyo byerekana ku bantu no ku mana yuko ukizera kandi kimwe. Imani gwaheza kiri mwibyo mwese abana bato. Batakucange bane ngaha muri aruta. Abahungu batoya n'abakobwa bari mu imyaka 10 bose badugije ibiganza byabi cyane. Yesu yavuze ati nimureka abana bato banze kuri jewe ntimubabuze kuko ubwamara ubwabameze bato. Hari ubundi imbere yuko dusenga imani guhezagirewe mufaso nibyo nibyo urashobora kuba warakoze ibintu byinshi mufaso ni mu buzima ibyari ukuri nizera ko wewe uri umugore w'imvuga ko kandi wibuke ntiwari kuduza ikiganza cawe mu shitani w'igikundi atari uko kintu kinaka muri wowe kintu kinaka imbere muri wewe cyavuze kiti bikore birashoboka kuboneka gusa nk'ubusazi ku cyiyumviro cy'umubiri ariko mwene data kuri urya munsi igihe umuganga asohoka umuryango maze akavuga ati byaheze igihe ajya kure y'icyo kiziga akakwigira hanze uwo mubiri mutoya amaraso atemba n'umutima wawe ukubita ntibikenewe gutongana nabo bagiye yo mana akandi giturumbuka mu isayi uzogerageza kuyana kandi imana yavuze ati mu mibabaro yawe ndashobora gusa gutwenga ariko mu gihe ufize ubwenge bwawe bukwiye mu gihe u
Father, as we bring this message to the Lord, and
turn them,
Father,
Baba babaye barariye ntibazi icyo bariko barakora ariko rino ariko rino joro barakiriye ubutumwa bwiza turamwumva avuga iminsi mike imbere y'uko ati uwumva amajambo yanjye kandi akizerwa ntumwe afise ubugingo budashira kandi nazoza mu rubanza ariko yamaze kuva mu rupfa aja mu bugingo turakuzaniye iri joro mwami nk'abana bawe si imihezagiro yawe y'ibihe bidashira yoba bakodusize mu izina rya kristo ese boza kubihinga mu gitondo bapakira impunzu zabo bavuga bati nshaka kwaturira kumugaragara y'isi yuko nduwizera ubu nifuza kubatizwa mu izina ry'umwami yesu kristo ndagutakambira ngo unyuzuze mpemu yera kandi unyitwarire ku buzima bwose hezagira abagore bakiri batoya abagabo bakiri batoya abatama abana batoya na bose bitwarire iki data nabayo kandi mu byamwa by'ubutumwa iri joro ndabakuzaniye nk'ibyawe kandi bari mu kiganza cyawe nk'ingabire z'urukundo ziva ku mana data ndasenga ngo uzobitwarire ku buzima bwose nasize izina rya yesu izina rya yesu amen turanezerewe cyane ko turi kumwe hano iri joro kandi turanezerewe yuko waje kandi ejo mu ijoro ubutumwa bwacu ni ejo mu ijoro kuri ugutunganywa kuwizera kandi rero nimuze muze muzanane n'umuntu munaka n'ibishengero ryanyu bwite bitazokora rero ubu tugiye gukora ingaburo yera birashoboka yuko bamwe muri mwebwe nacerewe gato iminota mike kandi tugiye kurekura abategerezwa kugenda kandi abo bifuza gusigara kugira basangire ku meza y'umwami yanyu bozanye ibirenge turizera mu gukora icyo cyose yesu yadusigiye gukora kandi nimba nzoza mu rungano rwawe hanyuma kandi reka nkagumana ubwanjye bwenge bwanjye bwose nkagumana urukundo rwiwe mu mutima wawe nzoba ndi kongerageza uko nshoboye kugira ngo nkore kimwe muri ibyo nzosangwe nkiri umwizigirwa mu kibanza cyanjye imana ibahezagire uyu mukate wa kosher wakozwe n'abakristo ni umukate utambiye namba kandi mujya kubibona igihe wushize mu kanwa kawe uba ukomeye cyane utegerezwa kuburura uri kuminkanyari kandi umanyaguye uvangavanze ibyo bisigura umubiri wamanyaguwe wajanjaguwe w'umwami wacu yesu yo iyo ndabyiyumvira umutima wanjye usa n'uwuhagaze Ni yo niyumviriye yuko yajanjagwa akavunagurwa agakubitwa umwana w'Imana atagira gatosi. Murazi impamvu yabikoze? Kubera ko nagirwa n'ica kandi yahindutse jewe umunyabyaha kugira ngo kurya ikimazi ciwe nshobore gusa nawe umwana w'Imana. Mbega ikimazi! Muze twunamike imitwe yacu. Mana yera cyane, mu gihe mfashe muri aka gasahani k'icumbiro uyu mukate ugereranywa n'umubiri wamanyaguwe wavangavanzwe wajanjaguwe wakubiswe w'umwami wacu ahubwo muhanuzi yasemerera ati yamara yacumitiye ibyacu bicumuro yajanjaguriwe ibyacu bitabitanye igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we kandi mushishaguriwe nidukiza. Yo ese ingene tubyibuka mwana mu gihe nifatanije n'ico kimazira ijoro n'irikoraniro naryo nyene mwami kimazi ese two kwibuka umwami wacu urupfu rwiwe n'ikubitwa ryiwe n'ibyo yaciyemwo byose ku bwacu mu gihe dushize uyu mukate mu kanwa. Mana turi abantu batabereye ntitubereye ikintu cera nk'iki. Ku bw'ibyo reka ukwera kwawe mwami ubungaha kwawe n'amaraso yawe byeze imitima yacu kandi mu gihe tuwakira dushobore gufata ingingo mu byumviro byacu byo kwama tumukorera uburango n'ijoro iminsi yose y'ubuzima bwacu. Rero niweze uyu mukate ku bw'igikorwa wagenewe tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Kandi ibi ndabifashe mu biganza byanjye nka mirongo itatu nk'imyaka mirongo itatu n'itatu y'igikorwa nakoreye umwami wanjye kandi ubwanjye nteye isoni. Ariko ndiyumvira mbega nukora iki yaba nari mfise utuma tubiri tw'amaraso yiwe nyayo ndayafashe mu kiganza canje iri joro noyakoresha iki? Ariko murazi mfise mu biganza byanje ijoro imbere yiwe ikirenge nico yaguze amaraso yiwe ishengero ryiwe. Rero iyo mfashe ibi n'umutobe w'izinzabibu ndavyiyumvira yavuze ati sinzokongera kunywa kuri izinzabibu gushitsa kuri wa munsi nzosangirira namwe umutobe wazo musha mu bwami bwa Data. Rero mubone neza yuko inyuma yaho intambara y'ibyaha ihereye. Ikintu ca mbere dukora igihe dushitse hakurya n'ugusangira ingaburo yera, ingaburo y'umwami. Kandi muze twunamike imitwe yacu rero mu gihe duheza imibyino. Data wo mu ijuru, iyo niyumviriye mu gihe mfashe imibyino ngaho igereranywa n'amaraso ya Yesu. Ingene biciye muri ayo maraso atemba ibyaha byanje byarakuweho, byashizwe mu kiyaga cyo kwibagira nta kandi ntibizokwibuka ukundi. Kandi hamwe n'aya maraso umuhungu umwe yari kumfira umunsi umwe aryamye mu bitaro hariya maze arandokora. Ewe Mana, ingene ndagushimira mwami. Hanyuma rero ntigikorwa kubwa muhengu yera co kurongorera abantu ikaruvariyo no kubereka inzira ija imuhira. Urakoze Data. Kandi rero niwezi y'ivino kubw'igikorwa yagenewe. Kandi ese buri muntu wese afise umugabane kuri iyi ndaganira ijoro yoroha inkomezi za hemuni z'umubiri kubw'urugendo ruri imbere kuko tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.
scripture reading. And the book of St. John, the 13th chapter, we read, beginning with the second verse of the 13th chapter. Supper being ended, the devil now hath put in the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing the Father, had given all things into his hands, that he come from God, and he went to God. He rises from the supper, laid aside his garments, took a towel, and girded himself. After he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Then cometh he to Simon Peter. And Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do now thou knowest not, but thou shalt know hereafter. Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter said unto him, Lord, not only my feet, but also my hands and my head. Jesus said to him, He that is washed needs save to wash his feet. You're clean everywhere. Ye are clean, but not all. For he knew who should betray him. Therefore he said, You're not all clean. So after he had washed their feet and had taken his garment and had sat down again, he said to them, Know you what I've done to you? You call me Master, Lord, and you say, Well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I
They were gathered in the upper room, all praying in Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what he did for them that he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah.
Nezerejwe cyane nuko nshobora kuvuga nti ndumwe muri bo They were gathered in that praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost. That power for spirit was changed. Now what he did was something that he will do. Nezerewe cyane nuko ushobora kuvuga nti umwe muri bo yo umwe muri bo umwe muri bo nezerewe cyane nuko ushobora kuvuga nti umwe muri bo haleluya umwe muri bo umwe muri bo nezerewe cyane nuko ushobora kuvuga nti umwe muri bo nabonye abantu benshi badashobora gutahura impamvu nezerewe cyane kandi nitegembya narucijwe mpemo nta gukekeranya kuhari kandi ibyo nibyo byanshikiye ibyo nibyo byanshikiye narucijwe mpemo nta gukekeranya kuhari kandi ibyo nibyo byanshikiye mbega ibyo murabikunda nimuze tuyiririmbe twese rero tubona abantu benshi badashobora gutahura impamvu tunezerewe cyane kandi twitegembya twuzuye mpemo nta gukekeranya kuhari kandi ibyo nibyo byanshikiye yo ibyo nibyo byanshikiye imana ishimwe yo ibyo nibyo byanshikiye narucujwe mpemo nta gukekeranya kuhari kandi ibyo nibyo byanshikiye yo iyo nezerewe ndaririmba kandi ndasemerera bamwe ntibabitahura ndabibona ariko narajabutse yorodani nja mu isi si nziza ya kanani kandi ibyo nibyo byanshikiye yo ibyo nibyo byanshikiye mana ishimwe yo ibyo nibyo byanshikiye narajabutse yorodani nja mu isi nziza ya kanani kandi nibyo byanshikiye yo iryo zina niriheza gikwe yo iryo zina niriheza gikwe iryo zina ry'umwami niriheza gikwe iryo zina niriheza gikwe yo iryo zina niriheza gikwe iryo zina ry'umwami niriheza gikwe Yesu niryo zina Yesu niryo zina Yesu niryo zina ry'umwami Yesu niryo zina yo Yesu niryo zina Yesu niryo zina ry'umwami ishyira hejuru izina ryiwe yo shira hejuru izina ryiwe yo shira hejuru izina ry'umwami shira hejuru iryo zina yo shira hejuru iryo zina shira hejuru iryo zina ry'umwami mbega muramukunda amen
Will you serve him?
Mbega muramukunda muramukorera amen mbega muramwizera amen amen amen
he's the father
niwe data amen
he's the son
niwe mwana amen
he's the holy ghost
niwe mpemo yera amen amen
amen
muracyaririmba amen
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 amen Bega muramukunda. Amen.
Is he coming?
Bega raje. Amen.
Are you ready?
Bega muriteguye. Amen. 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 Bega vyoshobo kiri joro muriteguye. Amen. Mugitondo muriteguye. Amen.
Anytime
when you're ready. Amen. 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 Muracharirimba. Amen. Kandi muvuze induru. Amen. Kandi musenga. Amen. 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 Ingo mwami Yesu. Amen. Utegure ishengero ryawe. Amen. Turiteguye. Amen. 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 Ndashaka kubona mama. Amen. Ndashaka kubona data. Amen. Ndashaka kubona umucunguzi wanje. Amen. Amen. Yo mbega muramukunda. Amen. Mbega muzomukorera. Amen. Mbega muramukunda. Amen. Amen. Amen.
We're watching
turindiranye igishika cyo kuza kw'igihe cy'inganji y'imyaka igihumbi nezereje igihe umwami wacu
Catch his waiting bride on the way. All the earth is growing high for that day of sweet
renewal.
When our Savior shall come back to earth again.
Oh,
our Lord is coming back to earth again.
Yo, umwami wacu araje kwisubugira kandi. Yego, umwami wacu araje kwisubugira kandi. Yo, Satani azoboha imyaka igihumbi. Ntituzogira ibigeragezo icyo gihe. Hanyuma Yesu azogaruka kwisubugira kandi. Ni bangahe biteguye? Duze ikiganza cyawe. Yo, Mana we. Yo, umwami wacu araje kwisubugira kandi. Reka duhaguruke maze turambukanye. Umwami wacu araje kwisubugira kandi. Yo, Satani azogoka. Imyaka igihumbi ntituzogira ibigeragezo icyo gihe. Hanyuma Yesu azogaruka kwisubugira kandi. Yo, umwami wacu araje kwisubugira kandi. Yego, umwami wacu araje kwisubugira kandi. Yo, Satani azoboha imyaka igihumbi ntituzogira ibigeragezo icyo gihe. Hanyuma Yesu azogaruka kwisubugira kandi. Ukuja kwa Yesu kuzoba ari inyishu y'umubabaro n'amaboroko y'isi. Kuko ubumenyi bw'umwami buzokuza uri isi ikiyaga n'ikirere. Imana izoshiburira kuri indwara zose n'amarira y'umubabaro azokamangana. Hanyuma Yesu azogaruka ku isi ubugira kandi. Yo, umwami wacu araje ku isi ubugira kandi. Ego, umwami wacu araje kwisubugira kandi. Yo, Satani azoboha imyaka igihumbi ntituzogira ibigeragezo icyo gihe. Hanyuma Yesu azogaruka kwisubugira kandi. Yo, Mana we, ntimwiyumva neza? Iyumvire bagenzi, ni Pentekoti, nimutazire iyi ni Pentekoti. Reka dusome koma mashi maze tubiririmbe. Abantu b'abapentekoti mwese, ibihore kuri migenzo ya kera ya Metodiste muri mwebwe bandanye. Reka tubiririmbe. Yo, umwami wacu araje kwisubugira kandi. Ego, umwami wacu araje kwisubugira kandi. Satani azoboha imyaka igihumbi ntituzogira ibigeragezo icyo gihe. Hanyuma Yesu azogaruka kwisubugira kandi. Hanyuma umwami wacu araje kwisubugira kandi. Yo, umwami wacu araje kwisubugira kandi. Bibiliya ni kuvuga umwami wacu araje kwisubugira kandi. Satani azoboha imyaka igihumbi ntituzogira ibigeragezo icyo gihe. Hanyuma Yesu azogaruka kwisubugira kandi.
Muramukunda.